Mujambo mutenyeje wa cena ndere yarongo inama nkuru ya episcopi katolika mu Burundi yasomye kuri uyu w'Imana ijwi rya Amerika rikesha bagenzi bacu bakuri radio Maria Burundi yibutsa ko bakiso barayike bahamagawe kugira ngo bafashe mu ikorwa cyo tumwa bwiza nka kurya ko basenyeri abapadiri n'abadiakoni abarayike muri make ibikorwa bakora birimo gukabura ukwemera ko bakiriso badebukiwe mu paruwasi ukwigisha bakiriso ibisabisho no gutegura no gukurikirana baronswa amasakramentu bari mu mice ibiri amenyeshamana batanga kivi babangikanya icyo ikorwa n'iminimo yabo misi yose hamwe n'amenyeshamana ruberera atakindi bakora iruhande y'iki gikorwa umugwi wa nyuma ekereziya niwihemba naho ivyitagashiruka bute umushahara wabo amategeko ya ekereziya asaba kufatira ukuntu ubuzima bw'igihugu canke uturere barimwo buba bwifashe mu Burundi inama y'abasenyeri katolika yemeza kwiravye uko ubuzima bubandanya buzimba yahitamwo kubongera musenyeri wa diyoseze ya Muyinga mu buraruko bushibutseruko bw'u Burundi akaba n'umukuru inama y'episkopi katolika muri ico gihugu wa Jean Ndereye
twarigweje ingene ubuzima butera buzimba muri kino gihugu cacu turaheza dusanga ari iby'ukuri ko agashyiruka butabamenyesha mana bacu baronka uno munsi kadakwiye kugira ngo baronke ibibabeshaho kumwe n'imiryango yabo twagiye tubona ko twokongera ku gashyiruka bute ku rugero dushoboye gushika ko turaze amikoro make amaparuwase yacu menshi yafise muri rusangi ingingo twashyitse ko nizi zikurikira kongeza umushahara shingiro w'umenyeshamana ku rugero rw'ibice 30%. Ku mushahara shingiro wiwe mushasha haciye hongerwa ko amafaranga yomufasha kuronka uburaro bwiza angana n'ibice 60% y'uwo mushahara hashyirwe ko kandi ayangana n'ibice 15% vyawo yo kumufasha kwiyunguruza inyongera nyunganira rugo kuita location familiale mu Gifaransa izongana n'amafaranga 2,200 kuwo bubakanye be n'amafaranga 1,000 ku mwana umwe atarashikana imyaka 18.
Musenyeri Ntawundereye yatwaye inama y'abasenyeri katolika mu Burundi ahamagarira abijejwe bose kuva rwego rwa diyoseze kubanguka gutunganya ibisabwa byose kugira ngo tuturusheho dutegurwe neza mu kiringo cyagenywe anasigura kugira ngo bishoboke imperezo zaba zitangishwa ku mwaka zigiye kugwizwa na kabiri
mu madiyoseze yacu yose amaparuwase nayo cabanguka kubyitegurira kugira ngo izo ngingo zize zitangure kujya mu ngiro mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka kubera ko agashyiruka bute k'abamenyeshamana kamba cyane cyane mu mperezo abakristu bose bakomejwe babwirijwe gutanga byabaye ngombwa ko dufata n'ingingo yo kuduza urugero rw'iyo mperezwa ya buri mwaka kuvuga rero amafaranga y'iyo mperezwa aragwijijwe na kabiri ku mugwi umwumwe wose mu butandukane bwayo ibindi bitavuzwe ngaha umwepisikopi wanyu azobibasigurira igihe azobabonye ko bikenewe
igitiriinyezina camenyeshamana nta kijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ariko amaparuwasi katolika yarenga 200 mwimwe ikaba yemerewe kugira amenyeshamana bagera kuri 5 mu wese kugeza ubu ahembwa umushahara w'ukwezi ungana n'40,000 vy'amarundi mwarimu Fabien Mpawenimana nawe muri paruwasi ya Munyika muri diyoseze ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ashima ino ngingo ariko asanga amaparuwasi yose atazoshobora kubigeraho agasaba ko amadiyoseze yofasha ntiyagiye abarumanga bizigiye gusomera
ni byiza rero iyo nkuru yaratunezereje yadushika ku nyota bose n'akanyamuneza kenshi mugabo kavanze n'amakenga urabona ko abo gashagaragaje bavuga yuko amaparuwasi ari yarwo karondera uravye rero ari paruwasi rwandera ku gashagaragaje ntibyoroshe n'amaparuwasi usanga akenye gose ku buryo bitoroshe nako twahora tugaya amaparuwasi amwe amwe bitoroshe ko bakaronka ugasanga turaheraniwe n'ukwezi n'amezi abiri ku buryo iyo paruwasi ibitashoboye ikigaca kiba kigaragara cyane ikintu twari kudusaba ni uko amaparuwasi yari gushobora kuronka nk'intererano ya diyoseze yo kunganira kugira ngo amaparuwasi ashobore koroherwa kandi aho gasaba abamenyeshamana gusa hariho n'abandi bakozi bakorera paruwasi batari abamenyeshamana nabo nyene baca bakenera kuja kuri urwo rugero nyene
imishahara mishasha y'abamenyeshamana izotangura kuja mu ngiro kuva mu kwezi kw'icenda uyu mwaka. Hello, Jawika Neza, Ijwi rya Amerika.